dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje ni Etienne Karekezi hano I Washington DC mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku buryo bamwe mu banyapolitiki b'abarundi batavuga rumwe na leta barimo kwitegura amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatano kumwa kutaha 2022 mu minsi mike ishize bamwe mu banyapolitiki b'abarundi basanzwe ari mu runani sinarede bahuriye mu nama I Buruseli mu Bubiligi bafashe icyemezo cyo gushinga urugaga n'urunani rushya rufite umugambi wo gutegura inzira nshya yo kubana kugeza amasezerano ya Arusha yubahirijwe mu kiganiro muri isanga kuwa kane w'icyumweru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye n'umwe mu bayobozi bashya b'urwo runani bwana Frederic bavuga inyumvira yamubajije imigambi mishya y'urwo runani
tangaza mwabonye nti byari gitangazo gusa kwari kumenyesha yuko urwo runani rugiye kuvuka rugizwe n'imigambwe ya Prona ipedezi kamibanga turi kumwe na Kaze FDD turi kumwe ariho ambasaderi Julien Nahayo ariho na jewe hanyuma rero na bandi bagomba gusaba ariko baradusaba ko bo kwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira
urunani rwanyu se for arusha rutandukaniye he n'urunani senareda
aho bitukaniye bwa mbere twari ko turubaka sinarede twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura ibwirizwa shingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'abarundi mu nyuma warangoye sinarede arabyitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri cy'abarongoye sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu bo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakiyisangiye ntidushobora kubandanya tubandanye hamwe twanduruka rero turavamwo abavero muri sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi
hagataho kandi ishyaka ranake ryo mu Burundi naryo risanzwe mu migambwe ihuriye mu rugaga sinarede ryakoranye ikiganiro n'abanyamakuru hari kuwa kane I Bujumbura mu kiganiro muri sanga kuri uwo munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabanje kubaza umuyobozi waryo Aloys Baricako ubutumwa bwihariye yagejeje ku banyamakuru ndetse no ku barundi mu buryo bwa rusange
ego abanyamakuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye n'amatora ya 2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari imigambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo aho gukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icana canamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora twebwe rero muri anake twashaka kumvisha abarundi n'amakungu ko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego
inani zimwe zimwe mushanahe baracakwalo yiza zirafise amakenga kuvyerekeye cyane cyane nkuko Frederic bamvuga inyumvira bivuze ingorane zijanye na masezerano ya Arusha ivyo bibazo bafise bobo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafise
ayo makenga bafise bwe barantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri sinarede ivuga akoro d'Arusha n'ibwirwa shingiro 2025 none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokarasi hari wababujije yuko babivugira muri sinarezi hari wababujije yuko batanga intererano y'icyo kugira ngo yakore darusha n'ubwiza shingiro byayivuyemo byubahirizwe ikindi umuntu wabaza igishasha bazanye nawe ubuziko namwe bagiye bari ni kike kitari mu byo sinarezi ari kirakora atari muri bya bintu nyine by'uko imigambwe cyangwa inani utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byaba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo ntiyo bibandanya igishasha kize ni ukuvuga yuko twebwe amakenga nawe nyine ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kuja hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga
umushana ibara cha kwa Louise musa n'abatemera ibivugwa n'urunani Sefort arusha ku bwanyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'iki he
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cha muri zonani umwe wese ashaka kwikwegera ko no kuvuga yuko wari wiyumvira kariwe boba umukuru w'ubwo runani ugatsindwa habaye amatora ucuvuga ngo genda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine ucuvuga ngo waguyemo nagoma nsabe abanyapolitiki b'Abarundi ko boza baremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yarari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nico gituma niyo sefori gutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izoza na kirete yokitubwira kumugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyariko birakorwa nari wundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kwikwegera
reka tumuhe ijambo umushanahe Frederic bamvuga inyumvira avuge ku bintu bishasha muvuga
jewe nakwishuye ku bibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya iyo ntuzenya ariko aravuga Loyize no munywanyi wa Sinarede yo sinaje guharira na Sinarede kuri ibibazo kuko ibyo navuze ni ibintu by'ibyabaye kandi nabazi ko byabaye kuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze tugiye mu matora kandi ntigeza hisha nari mwe ko atazoja mu matora navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari ihamba amasezerano ya Arusha ibyo turabyumvikana ko ico ni cyambere cha kabiri bose bari idoze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu kamwana wa mama kumugambwa umwe ibyo sije nabivuze byabuzwe n'imigambi iri Burundi ico ni kigira kabiri ikindi naco twubwiriza kumvikana ko twarumvikanye turi ya Arusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2018 turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'iby'umutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'iby'amategeko umuntu arimo ndavuga iby'amategeko iby'umutekano cyagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira urabye uwo baza mu banywanyi ba SNL bobo kubwira bati twebwe aho tugeze turarembye
yego mukanya gatoye mushyana he
banzo ndeke mbandanye n'undi wa muretse arabandanya kandi ndifuza kwigi abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri ugiye mu matora ubu ubuvuze uti ndoshigikira inzego zizovamwo nazo ingene zaba zitunganijwe nta kimana cha demokarasi kihari wewe rero ushobora kuvuga rero ngo ubandanye uvuga iby'amasezerano ya Arusha kandi ushigikiye ibintu bijanye n'inzego zihari zavuye mu matora yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka w'2018 ntibikunda ntibijyana
rero
nambi mutumva ko cyo dutandukanya tuzaba turimo tutarimo turavuga rumwe abandi bazaba bafite ibyo yishakira kuvuga
ego mushya ntahe Aloise bari cyako ibwirizwa nshingiro irahamba amasezerano ya Arusha mukanya gatoye cyane rwose
kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rihamba amasezerano ya Arusha umuntu arashobora kubivuga arabyo nyene uko abibona mugabo jewe kubera kwede mu mugambira nake tubwanze tubwiza kuja mu ratoro nta handi tubwiza kubihindurira atari uko duca mu matora tukayatsinda cyatukaza mu nzego hanyuma dusanze bibwiza singiro ari ribi turi twatsinze amatora atatu mu nzego dukomeye n'igihe gituza kurihindura hanyuma iyo arusha dusanze ikenewe n'igihe gituza kwigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abantu kiretse bo tubwire ikindi kintu bafite ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cy'organize amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushamuje ibyo bintu bibi byose widogera yaba intwaro mbi kaba karenganyo kaba kudatonera agati k'akazi na muntu byose ubyubahiriza ari uko bituma twebwe aho duhagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Okelo mutereza muri hega ya Okelo
mu majyaruguru ya Uganda pade reka ndebe ku ruhande rwa opposition aba opposition barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida agaritse kiri imbere abanzi barebe se umuturage n'iki azatuzamumarira ese n'iki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe icyo kirafasha kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika byo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo barebe inyungu z'abaturage ikindi perezida Nkurunziza agerageze arebe ese ka perezida ushyira mu kuri warahiye afashe ku Bible arebe muri ya Bible yarahiyemo ayimanitse arebe niki gikwiriye koko abarundi bifuza cy'ukuri murakoze
Okelo reka mushana Frederic wamvuga nyumvira
bwa mbere mbanze nibutse n'uwo turi kumwe Aloyse naho rambaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziwe muri ibazo muri izi nama turimo tuguma tubwira ntawanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi tugomba turimo turondera kuba perezida ko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abariko baraja mu matora ni baro nk'iyo myanya yabo mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza ivyukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hamabagaha abo bipfuza na cyane cyane ko iyo bwirizwa nshingiro ndabisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravyo kwa byumva ataravye ngene imigambwe yarushanije amajwi nkuko amasezerano yarusha yabivuga nuko mvuga kutemera gushira abarundi hamwe ngo baganire basangire nubwo butegetsi kuko ari byo byabaye inkomoko y'imbyana nuko mvuga gufashe iyo nzira itandukanye na Arusha uburi kurabyara iyindi ntambara cyo ni cyambere cya kabiri ni kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishegikira magabo je hamwe nuwo mubona ibintu kumwe rega nimushora kuja hamwe umwe araba mu buseruko ndera mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu raba bamushangiye imbono imwe ya kazoza muje hamwe hanyuma muheze muri bingene mwiyubaka abakeneye kuja hamwe bafite intumbero imwe agende hamwe babanda
mushika nahe bacha kwa Louise namwe ku cimbo cha Okelo
leo kero ndamushibikiye iyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitiki tubisaba ko dutwara imigambwe hejuru twavuga gushyira imbere neza y'abagihugu cyane cyane neza y'abantu wanyu bacu kuko nizo nani zose zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugirizwa nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo keravuze ari byo imbere y'uko umunyapolitiki wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirizwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza nkashingira Okelo kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku mitahe abategetsi bo ngaha mu Burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona ataraba nk'abantu ataraba sirikare ba sivili ubona yuko by'ukuri ibintu by'amaso guhirika ubutegetsi batayimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagataha bakaza gutegura amatora hanyuma nagomba mbwire mwene wacu bambwa inyumvira yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye buno butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kuja mu matora kugira ngo duhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ucuhezi urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe aricyo cyiza
Yegume tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Jean Claude. Yegume reka cyimvura cyawe tubwihe umushyira ntahe bari cyakora Louise dugwa ku ijambo.
Muri usanga nya politiki n'ibijya navuze ni kubahiriza demokarasi. Turavuze amategeko ngende wako y'umugambwe ukuntu imigambwe itunganijwe. N'ukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubirabye kuva mu 2010 ngaha tugira icyo twise adese ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonani zose zo hanze wa musanga tubigira tutakoresheje amakoraniro kaminuza mu isanzwe yo n'amakosa nicyo gituma usanga umuntu ariko aravuga mu gasanga by'ukuri cyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine mugumbiye hasi wabaza abanyagihugu bo nyene bakakubwira bati ibyo twe ntitubyumva twebwe rero twaciye tumanuka hasi mu banwanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muve musubire gusiba amatora kuko muba mufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyene kandi uri kurakora wonyene ucunakora n'amakosa menshi kuko ntawuhanura uwufise ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abantu banyu bavuze kandi nazo navuze no muri zinarenge yabivuze tutari mu nzira yo kutuzuza amatora aho twe ntitwobananya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora nacyo gituma nabo nyine abashinga ntahe ntumva igituma bari kuva no muri zinarenge bakagira ayandi mashyirahamwe baba ariko barata ingufu kandi bagiye hamwe nk'ubu tugiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe nicyo iki kivuga yuko umugambwe ZNDFDD utsinze ntibikunda kuko umushaka gushyira ibyiwe imbere gusa
reka duhe ijambo umushyira na FDK bamvuga inyumvira igihe cyavuze nawe duga ku ijambo
uyu muntu Jean Claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nivyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe bagasangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu n'umwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kana Aloyiz aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebwe tubona ko kuja mu matora nako tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni byiza ariko aya matora ya nta nyishu azozana kubijyanye n'ibyo bibazo turiko turabona voila ayo twane jibu nifuza ko twobona kumwe mu by'ukuri y'abaroyizi na jewe n'abantu ndi kwaratwumviriza aya matora ingene atunganijwe nayibasiguriye kenshi ndabereka n'ingene bwizwa nshingiro rivuga rizokwerekana n'ingene ibizovamo ayo matora bizoba nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujyanye n'ibibazo by'abanyagihugu biciye muri aya matora twimirije turazimye nateguwe
mushya ntahe bari cyako Aloyiza mushya ntahe Frederic bamvuga inyumvira avuga ko kuja mu matora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba barikora tumwanya icyo mwebwe mu kivuga ko
twebwe ngo munabwire yuko ibyo ariko aravuga byo kutaja byo kuja mu matora ibintu bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo gituma twebwe tuvuga tuti tuzoyajyamo kuko tumaze kuzoyajyamo icyo twicarana n'abari ko barayategura n'abari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abyiza kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiranganji w'intwaro yo hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu ubu bicuka cyiza ego hariho ingorane kuko hariho abantu bahariya mu mitumba umengo ntibumva baguma bakubicana imigeri ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga akarorero na cyane cyane ba mutaneri kuko ni babegereye bagahana bajye abantu bakora bijya bintu
byo
gutuma habicuka kibi muri politiki. Icya kabiri, ubwiwe mekuje matera wicaye na seni ni nacyo gituma seni muri ino minsi irikira twereka yarape kiranga minsi iranatuhamagarira gutanga abantu bajya muri bajya bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi mu minsi izazuza tuzotanga amadosiye y'abasesi. Ubu rero ibyo turazi ukuntu seni yabigize, ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro, turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba
yegomeye
myinshi kuko si yose kuko ni bakeya turazi uko imigambwe ingana. Aho rero tuzobirarira
hanyuma
tujye tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka zidahindutse hamwe imvugo yoba itajyanye n'ingiro aho tugoshikiriza ijambo tuvuga yuko hari bitari ariko biragenda neza. Ariko izo zose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere wamudusizewe ndetse amatora aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasika si mu Burundi gusa ariko naho nyine urashobora bavuga bati utambe ndamukeba nakubita urugoni kandi urashobora kuba uragiye n'ahantu hari ibisima by'inka cyangwa hari intambwe ikakwiba impene uramenye ukuntu arira.
Kureka duhere ijambo uwundi munywanyi w'i radio Ijwi ry'Amerika Joseph, mwiriwe neza.
Akabazo kanjye ndagatumbereza kuri uwo Frederic bamuga inyumvira ariko mwanze mu munda mukirize. Barabona ko amatora ya 2022 yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira. Ese ko ayo matora naramuka abaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora? Aho ntibazaba nka wa mugani uvuga ngo ikirondwe cyasigaye ku rushato inka yarariwe ke.
Twashaka kubanza guha ijambo Manirakiza, mwiriwe neza. Mwiriwe neza, muri hehe? Muri hehe?
Ndi mu gihugu cya Tanzania.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze ni ukuvuga ati mu gihugu cy'u Burundi harimirije amatora ariko turiko turaraba nk'abanyepolitike benshi bari inyuma y'ibihugu, none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo baje guhiganwa nk'abandi canke nk'uko bari bafashe ingingo yo kutayitabirira ntibazoyitabira burundu nyene tumenye nk'uko kuko natwe nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye impunzi twe nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu cya Tanzania ariko kujya rwose ibibazo biriko biraba ubu biraboneka yuko igihugu cy'u Burundi kitakigomba ko habaho nyene abantu bagomba guhiganirwa amatora bibonekana yuko bariko barabigiza inyuma. None ubwo ngubo boba bafashe umwanzuro wo kubyitabira amatora canke bahagaze ahandi nyene yo kutazokwitabira amatora
murakoze. Manirakiza ari ikibazo ca Joseph Mushyantahe banyumvi mvugira c'amatora 20 ayo matora mu nzu itaba mutayitavye uwundi mugambi mufise n'uwuhe? Ikindi kibazo cyo kibaza Mushyantahe bari cha Karoliza.
Erega amatora fata kamatora y'umwaka 2020 na matora nka yamye yaza yena yejo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bindi bibandanye twe tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitari ko bigenda neza kandi turondera inyishu jingene ibintu biri bigende neza ubundi ubundi nta wuvuga ngo mbega ngo bigenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze ico dutandukaniye ko na CNLD nuko bagiye mu matora kandi barimo baragwanira inyungu za Arusha ari kuja matora naho bisigura kugwanya Arusha kubera ko nta Arusha izosubira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya Arusha.
Mushyantahe baricha kwa Loiza mwebwe nashaka mwishuri ikibazo cha Manirakiza avuga ati hari abanyapolitike benshi bakiri hanze y'igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banyapolitike.
Amatora arasho yama yabaye abantu bari hanze ariko si byiza ni bibi ntawo bishyigikira nicyo gituma twebwe no mu kiganiro twagize uno munsi twasabye Leta y'u Burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera. Aho rero nakamwe umuntu yotera Leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe nabo bari hanze abimvira gutaha igatunganya ibyo abantu bataha bagataha neza umutekano wabo nabijya bintu bitegekanije kugira umuntu atahuke ikajya mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyo bikintu ciza kandi cyotanga umwizero munini ya cyane hanyuma aho ngo sinazi tanganira ngo sinazi nuko izo amatora tufona ivuga kutazuyaza ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyine iyaba twese abanyapolitiki n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko tunavuze ko n'izo manda leta ishatse yozikura boza twese tukajya hamwe mu matora tukayatsinda iyo Arusha tuvuga bavuga bakunda ntaco uza ko watsinze avuga ati erega amatora twibuke ko mu 1960 wagasore baramufunze ariko aravayo arabandanya amatora kandi yari yatsinze nibaza ko tuamaze kubona amatora ngaha mu Burundi atari meza ariko nitwoguma tuvuga ngo ko hari ibintu bitameze neza tuyareke ize naza tuba nibagoma bamenye bameze nk'inki nk'inyondo ya mase erega nibyo nitwaguma hanze y'amatora nituyajemo nukuri nisiza bigogorana kuko
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Obeda mwiriwe neza
mwiriwe ndi Bujumbura mu Burundi hanini ikibazo canje kihagaze kuri iki ni ukuvuga yuko turavye uno munsi hagati y'ugo runani rushasha sefor ndetse na senarede yari hasanzwe ni ukuvuga ko ubwa mbere inguvu zagabanutse kurusha uko abarundi bari babyiteze ni ukuvuga yuko turiko turaba ko inguvu zagabanutse turabaza ati mbega nizihe nguvu mu gihe abari muri urugo runani benshi mu barugize bari inyuma y'igihugu uno munsi igihugu kaba kiriko citegurira kuja mu matora ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika ayo matora akarangira ni gute bazobandanya baharanira ivyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu nizihe nguvu babona badoshira ku butegetsi uzabuje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderako
kibazo nibaza ko umushyira ntahe Frederic bamvuga inyumvira ariwe ucishura ubwa mbere duga ku ijambo
urunani twahora abantu kigabuyemo kubiri ubwa mbere abantu baravuyemo umwe umwe hanyuma bavuyemo baragira urundi runani ibyo navyo imvo twazishiguye inguvu ziri hehe bo bya nejo bundi inguvu ziba ziri mu mbono ya kazoza icyo ushaka gushikako la vision niho hari nguvu bwa mbere na mbere kuko ibi hari mu gihugu bishobora kubandanya kujya nubwo boja mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri nabi bintu gusumba kutubera ingene bwirizwa nshingiro byubatse ishigura ingene ubutegetsi buzokora ingene amashinga amategeko izotora amategeko ingene umukuru w'igihugu azashobora kubika amategeko atamushimishije ni ukuvuga igihugu kigiye gufatwa n'umuminwe n'umuntu ibyo rero n'ibibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu tukavuga tuti reka tubamenyeshe ko ayo matora atari inyishu tuzobananya duhigira inyishu hamwe n'inyuma y'aya matora mufate ko amatora atari Burundi buzaba butembagaye ibibazo by'abarundi bizoguma biriho katubwiza kuronka aho tuzaturabivuganira kugira ngo tuzatore inyishu zibereye kandi ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga ntiturabasazi turimo turavuga ibibazo bihari nako turakeneye kubaho abanyagihugu bari hanze abanyagihugu bari hagati mu gihugu turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cumwe cyangwa si cyababiri ni cya twese
turamushimiye umushinga ntahe Frederic bamvuga inyumvira w'urunani sfor Arusha n'umushinga ntahe Aloyzi Baricako w'umugambwe Ranak mu Burundi dushimiye kandi mugenzi wacu Frederic Nkundikije wayoboye ikiganiro cy'uyu munsi hamwe n'abakunzi ba radio y'ijwi ry'Amerika babajije kandi bakurikiranye ikiganiro namwe aho muri hose ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kumva ibiganiro kuri radio y'ijwi ry'Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.